mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 192 mu Rwanda tukaba kuri FM 104.3 z'ijwi rya Amerika ikaze mu makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Jewe Diane ninahaze ndi muri studio ya 5 ku ijwi rya Amerika muri Republika ya Demokarasi ya Kongo abakekwa kuba baragandaguye abarenga 40 bari mu myerekano mu ndwi heze mu gisagara ca Goma vuba barashengezwa imbere y'ubutungane
mutiki wazo bagumye gufata guverineri njo ni uri ku mutwe wa byose ni wagumye gufata ni wagumye gusobanura byose nizere ko nyinana ni watanze nubwo ruhusa bwo kuvuga ngo ati abo basirikare baje kubushambura abo baturage.
Uyu ni umwe mu banyagihugu wo mu gisagara ca Goma ahabereye imyerekano yahitanye abarenga 40 mu ndwi iheze muri Uganda. Igipolisi cawijemo igitero c'iterabwoba ku isengero ry'abapantekote rya Lubaga Miracle izwi cyane mu gisagara ca Kampala. Naho muri Gabon, General Brice Oligui Nguema yayoboye coup d'etat yatembagaje Ali Bongo ku butegetsi bwa Gabon yarahiye nka president w'ifata kibanza. Turabigarukako muri Sudani, umukuru w'igisirikare yashitse ku murwa mukuru wa Sudani y'Epfo agiye gukorana ibiganiro na president Salva Kiir. Donido ni mukanyi sase. Duhera muri Gabon aho General Brice Oligui Nguema yayoboye coup d'etat avanye ku butegetsi president Ali Bongo yarahiye nka president w'ifata kibanza yarahijwe n'abacamanza ba sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro muri Gabon. Ejo ni mukankusi ibindi kuri iyo mihango.
Hari mu muhango watambukijwe kuri televiziyo hagamijwe gushimangira ububasha bw'itsinda ry'abo basirikare ku butegetsi. Abo ofisiye bayobowe na General Brice Oligui Nguema bafashe ubutegetsi ku itariki 30 y'ukwezi gushize kwa munani, iminota mike nyuma yuko bitangajwe ko Bongo yabonye amajwi amugeza kuri manda ya gatatu. Ayo majwi bayagize imfabusa kandi bavuga ko atemewe. Nguema yahawe icyubahiro n'abo ofisiye mu gisirikare bari bateranye hamwe n'abayobozi ubwo yarageze mu muhango wo kurahira na nyuma amaze kurahizwa. Televiziyo ya leta yagaragaje amashusho y'imbaga yamuhaga amashyi na za burende zirasa mu nyanja nk'ikimenyetso kitazibagirana kuri uyu munsi. Coup d'etat yasezereye ubuyobozi bw'umuryango wa Bongo nyuma y'imyaka 56 mu gihugu gikize kuri peteroli yakuruye imbaga yagaragaje ibyishimo mu mihanda yo mu rwa mukuru Libreville. Mu burengerazuba no muri Afurika yo hagati habaye coup d'etat 8 mu myaka 3.
Ejo ni mukankusi urakenuye tuve muri Gabon tuja muri Sudan aho General Abdel Fattah Burhan umukuru w'igisagara cha Sudani yashitse ku murwa mukuru wa Sudani y'Epfo ahagiye kubonana n'umukuru w'ico gihugu Salva Kiir. Ugo ni urugendo rugira kabiri agize hanze y'igihugu kuva ingwano hitanguye mu kwezi kwa kane. Oriane itangishaka.
General Abdel Fattah Burhan umukuru w'igisirikare cya Sudan yashitse ku murwa mukuru wa Sudani y'Epfo aho agiye kubonana n'umukuru w'ico gihugu Salva Kiir. Ugo ni urugendo urugira kabiri agize hanze y'igihugu kuva ingwano itanguye mu kwezi kwa kane. General Abdel Fattah Burhan yakiriwe n'umukuru w'igihugu cha Sudan y'Epfo Salva Kiir ku kibanza cy'indege uyu munsi wa mbere. Abo bategetsi bompi baganiriye ku ntambara iri muri Sudan. Umushiranganji wa Sudan y'Epfo ajejwe ibikorwa bya leta Martin Elia Lumoro yavuze ko igihugu cyiwe gifise uburyo bwo gutorera umuti intambara iri muri Sudan. Yagize ati birazwi neza ko President Kiir ari we muntu wenyine azi neza ibibazo byo muri Sudan kandi ashobora kubitorera umuti. Bimwe mu binyamakuru byatangaje ko umushikiranganje mfata kibanza wa Sudan ajejwe imigenderanire n'amakungu El Sadiq yari aherutse kuvuga ko igihugu cya Sudan y'Epfo aricyo cyambere gikwiye guhagarira ibiganiro by'amahoro muri Sudan. Yasiguye ko impamvu ari uko vyompi byahoze ari igihugu kimwe mu kiringo kirekire bizinanye neza kandi igihugu cyose kizi neza iby'ikindi gikeneye. Intambara muri Sudani imaze guhitana abantu bashika ku 400,000 nk'uko bitangazwa n'ibiro vya ONU bijejwe agateka kazina muntu. Yamara amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu hamwe n'abaganga bavuga ko icyo gitigiri gishobora kuba kirenga.
Ijwi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turacabandanya n'amakuru agezweho ijya nino kwisi kwindi migabane atari Afrika. President Vladimir Putin w'u Rusiya yabwiye mugenzi we wa Turukiya Tayyip Erdogan no musi kwa mbere ko u Rusiya bwiteguriye gukora ibiganiro igihe cyacu cyose ko vyerekeye amasezerano ajanye n'intete zicishwa mu bahari irabura n'amasezerano yafashije Ukraine gushikana intete zayo ku masoko kandi yaroroheje kibazo cy'ibifungurwa ku isi hose nk'uko muvyumva muri no nkuru ndya mugenzi wacu ejo ni mukankusi.
Uburusi yabgavuye muri aya masezerano mu kwezi kwa karindwi umwaka umwe nyuma yuko agezweho babifashijwemo na ONU hamwe na Turukiya. Uburusi yabwiye nubiraga ko ibiribwa byabwo n'ifumbire byagemurwaga mu mahanga byarimo guhura n'inzitizi kandi ko Ukraine itajyanaga ibinyampeke bihagije mu bihugu bibikeneye. Erdogan mbere yari yagize uruhare rukomeye mu kumvisha Putin ko akwiye kuguma muri aya masezerano. Avugira mu muhango wo gutangiza inama yabo isoshi ku nyanja y'umukara, Putin yabwiye Erdogan ko yizeye ko bafundika ibiganiro mu bijyanye n'ahahurizwa imyuka ya gaze muri Turukiya kandi avuga ko bashobora kuganira no ku masezerano y'ibinyampeke. Putin yabwiye Erdogan ati: "Ndabizi urifuza kuzamura ikibazo cy'amasezerano hajyanye n'ibinyampeke. Twiteguye kuganira kuri icyo kibazo." Erdogan yavuze ko isi yose yaritegereje inkuru nziza ku kibazo cy'inzira inyuzwamo ibinyampeke. Yagize ati: "Buri wese ategereje ikiri buve mu nama yacu uyu munsi. Ndahamya ko ubutumwa mu nama n'abanyamakuru nyuma y'inama buri bube intambwe ikomeye ku isi yose by'umwihariko ku bihugu bya Afrika. Ayo masezerano agamije gutuma ibinyampeke biva muri Ukraine bigera ku masoko yose ku isi binyuze mu nyanja y'umukara kandi bikoroshya ikibazo cy'ibiribwa ku isi." ONU yavuze ko Uburusiya bwatumye kibingora abahizi kuva buvogereye Ukraine mu kwezi kwa kabiri k'umwaka ushize.
Tika shimire bagenzi bacu Oriana itangisha kamwe na ejo ni mukankusi ku makuru y'ijyanye no kwisi baduteguriye bakaba baheje kudushikiriza ayo mwumvise yabayo muri Sudan, Gabon, Ukraine n'u Burusiya mushaka kongera kuyasanga kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com Facebook yacu, Instagram na Twitter ni VOA radio yacu. Mukanya duca tuja mu karere k'ibiyaga bigari. Ayo mu karere uno munsi tuyahera muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Leta ya Kongo yategetse ko bamwe mu bayobozi b'ingabo mu ntara ya Kivu yo mu buraruko bagirizwa kuba baragize uruhara mu icwa ry'abasivile 43 n'ikomeretswa ry'abandi 57 bari mu myerekano yabereye igoma mu ndwi iheze bashengezwa imbere y'ubutungane. Umenyesha makuru ijuru ry'Amerika Jimmy Shukrani bakomera turi kumwe kuri telefone. Jimmy mwiriwe gute ngaho muri Goma?
Mwiriwe Diane hano mu mujyi wa Goma nk'uko nyine mwabyumvise iriwe hasa n'ahatuje mu masaha ya mu gitondo kuko aba bayobozi barimo Minisitiri Jean Pierre Bemba, Minisitiri w'Ingabo ndetse na Pichele Kaza di Ministri w'Umutekano Modeste Mutinga na Ministri w'Uburenganzira bwa Muntu ndetse na Rose Mutombo ushinzwe ubutabera muri Congo bari ahangaha ubwo bafashe ibyemezo bikakaye inyuma y'iperereza bakoze. Muri ibyo byemezo ni ugufunga umuyobozi w'itsinda ry'abasirikare batanzwe barinda umukuru w'igihugu bazwi nka Garde Republicaine ndetse n'umukuru wa rejima ya gisirikare hano mu ntara ya Kivu ya Ruguru. Ni ibyo byemezo byafashwe aba bagabo bombi uko ari babiri ndetse bafite n'umwanya muremure mu gisirikare cya Congo kandi ndetse bakaba bashinjwa kuba baragize uruhare rukomeye mu iyicwa rya abasivile 43 bishwe igihe abaturage bigaragambyaga kuri tariki 30 z'ukwezi kwa munani gushize.
Hanyuma bitse kuri guverineri w'intara ya Kivu ya Ruguru nawe
guverineri w'intara ya Kivu ya Ruguru nawe ari mu bari bashinzwe n'amajwi kuko abaturage basabaga yuko uyu mugabo nawe generali Constant Makumba ashobora agomba gufatwa agashyikirizwa ubutabera ndetse igihe aba bagabo aba bayobozi bazaga abaturage bari biteze yuko guverineri ari bushobora kuba yafatwa yakwinjizwa mu butabera wa mbere ariko byaje gutungurana kuba mubafashwe guverineri watararimo ikintu abaturage na nubwo bakomeje kwibaza mu mujyi wa Goma, ariko abenshi mu bamenye ijwi rya Amerika bakomeje gusaba ko umuyobozi w'intara nawe ashyikirizwa ubutabera kuko ari we wabaye itegeko abasirikare kunyanyagiza urufaya rw'amasasu ubwabo baje bakabarasakaje ubuzima bwabo.
Amakuru adushikira ni uko amashuri atapfunguye imiryango kuri uno wa mbere, kuba atapfunguye imiryango aho ico bifitaniye isano n'ivyabaye muri iyo myerekano.
Nibyo bifitanye isano kuko mu masaha y'igitondo nyine wasanze mu mihanda hose hunze amabuye yashizwemo n'abantu batazwi, kuko bari imiryango amashirahamwe asanzwe kuri yose yari yamabuye abantu bose kutajya mu kazi bagakikira hamwe mu rwego rwo kwifatanya n'abantu bahoze ababo muri iyo myigaragambyo. Ubwo ubw'amashuri nabwo atapfunguye kuko wari umunsi wa mbere w'amashuri hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko ubwo twageragezaga kuvugana na bamwe mu barimu batubwiye ko atari yo mpamvu nyamukuru, ahubwo ko impamvu nyamukuru abenshi batagenda ukazi kubera ko basaba ko bagenzi babo bari mu duce turimo umutekano muke nabo bagomba kuba bahabwa uburenganzira bwabo, mbese ni ukuvuga bombi bagiye ku kazi kubera ko bafata ko leta nayo igomba gukora ibishoboka abo uduce turimo umutekano muke tukashyirwamo ingabo za gisirikare za Kongo, nazo umutekano ukagaruka bagenzi babo bagasubira mu kazi kabo nk'ibisanzwe kuko benshi ubu ngubu bari mu bandi n'ingoma.
Ubundi buzi nabwo bite bwakozwe ubudandaji hifashe gute mu bindi bisata bindi by'ubuzi butandukanye?
Urebye nko muri mu gice kimwe cya teritwari nyiragongo twabashije kugeramo nta wasangaga ibikorwa birimo gukorwa neza, akazi kose kakorwaga ariko mu mujyi wa Goma ho abikorera n'abakorera leta wabonaga nta kintu kirimo gukorwa kugeza saa cyenda z'igicamunsi niho byatangiye, ariko umanutse gakeya mu mujyi muto wa Sake uri mu birometero nka 20 n'umunani n'umujyi wa Goma ho wasangaga ibikorwa birimo gukorwa, ndetse ukabona abanyeshuri ntabwo bagiye ku ishuri ku bwinshi, ariko wasangaga ibikorwa birimo gukorwa nk'ibisanzwe. Ariko i Goma ho ntabwo byari bimeze gutyo,
urakoze cyane Jimmy Shukrani Bakomera. Ubandanye udukurikiranirana iyo nkuru, hama turaza kongera amakuru yacu yo hanyuma utwumvisha n'amajwi yabo mwavuganye batandukanye barimo abavyeyi n'abanyagihugu.
Murakoze cyane nayo byanze.
Amakuru yacu tuyabandanirize mu gisata c'impunzi kivugamwo imyidogo myinshi ku mpunzi z'abarundi bahungiye mu gihugu ca Tanzania, bikeka ko bazohava batahukanwa ku nguvu mu gihugu cabo c'u Burundi nk'uko vyigeze kuba mu mwaka w'2012 mu ikambi ya kera yahora yitwa Mutabira. Ni mu gihe ibihano no kuburabuzwa biriko birabarengera urugero, mu gihe amategeko agenga impunzi atagikurikizwa nk'uko leta ya Tanzania yari yarabivuze. Ivyo bivugwa na zimwe mu mpunzi z'abarundi zavuganye n'umenyesha makuru James Jovin.
Ijwi rya Amerika kuri uyu wa kabiri ryatembereye mu nkambi ya Ndutazoni ya 10 kwirabira uko ubuzima bw'impunzi bwifashe muri iki gihe. Abiyandikisha ku bushake bwabo bakomeje gutaha, gusa ababona ko ikibazo cyatumye bahunga kitarakemuka bari mu bwoba ntangera. Bamwe mu bahaye ikiganiro Ijwi rya Amerika babona yuko ibihano biriko birakorerwa impunzi bisa nk'ibyabaye mu nkambi ya Mutabira mu mwaka w'2012 nyuma yaho bakiye birukanwa ku nguvu mu gihe cyo bahunze kitari bwa kemuke kugira batahe ku bushake bwabo. Aba ni bamwe mu mpunzi z'abarundi bahungiye mu nkambi ya Nduta bivugira ibyababayeko.
Aje mpunze kabiri natangwe mpungira mu nkambi y'Mutabira. Mu nkambi y'Mutabira twarabayeyo tubayeyo haragerege duhunguka duhunguwe ku nkoni mu bobo ku bw'umutekano mukenye ne wafatiye ku moko. Twamaze igihe gito dusha turashira turahunga, kandi n'uburyo twahunze umengo twahungiye imvura mu mukuba. Bamwe usanga bishiwe inyuma y'inkambi abandi
bagiye gufungwa bakanyurutswa kuba ngo umuntu wawe ari mugasho mugabo wagenda kumuraba ukaza wumva ngo wawe nta utuzi iyo yaroye ukazohembera yuko azotaha ukazobura
ndabona yuko ibintu bitagenda neza nko kugwiwanje kubera munze kabiri hariho ibyatumye mpunga no bitaraja mu buryo ninacyo gituma bavuga ati jewe mu Burundi gusubirayo oya sinosubira kubera mu Burundi hariho umutekano muke ninacyo gituma mvuga ati bishobotse barakuntu botugenza
no kuvuga iyi nkambi ya Tanzania prema guhera nyarugusu nungaha nduta turagiramiwe birenze kwere
mu gihe leta ya Tanzania yama yagize akigoro mu kwakira impunzi z'abarundi kuva kera izo mpunzi zavuganye n'iki ya Amerika isaba ko minsi yose amategeko mpuza makungu agenga impunzi yokurikizwa mu gihe intambamyi zatumye bahunga babona ko zitarava mu nzira kugira batahe
none mwumva twebwe amahoro tugenda dufise nayahe aho twasaba abantu bari imbere badushikira imbere badutangarize twebwe abo muri nkambi yanduta kata amahoro dufise leta ya Tanzania nukuri twayisaba itwumwe twakiriye itwumvirize amaboroko yacu kuko umubyeyi iyo yakiriye umwana amwakira umwana kugira ngo amubungabunge amutunge mu gwa neza ingorane zose zishobora kuba ko bashobora kuyane kuzibona none mwumva nkuko yatwa nkuko batwakiriye badukunda niba dukundi buzima bwacu batugwanire nkuko babisavye boko byuko byuko botugwanira
mudufashe kabisa murabe ikintu mwo twihweza ikibazo cyacu kije mu ngiro kuko mu Burundi ntugendayo kandi ngaha naho umutekano ntiwifashe neza abo udukingiye abapolisi umva abo udukingiye niba uduhungabaniriza hasasa nk'abantu bajya gufungwa ukarindira uwawe ukaza kumurondera uwawe mu mabohero yose abaho ukamubura none uwo muntu aba yaroye hehe icyo kintu kabisa mukidufashemo kabisa icyo kintu kirababaje gose nka twebwe impunzi
minsi yose leta ya Tanzania yafatanije na leta y'u Burundi bahamagarira impunzi gutaha mu gihugu cyabo bavuga ko amahoro yagarutse mu gihe bamwe ku bwabo bemeza ko buri muntu yahunze ukwiwe kandi mu guhunga atabahitanye uwundi ari nayo mpamvu basaba leta kubahiriza amategeko agenga impunzi no mu mpera z'umwaka uheze w'ibihumbi 2022 umugwi w'impunzi zaserukiye abarundi bahungiye mu nkambi za Nduta na Nyarugusu urarungitswe mu Burundi kwirabira ingene umutekano wifashe icyo bita mu cyongereza going see gusa bemeza ko basanze ikibazo cy'umutekano ukwiye kitarakemuka kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania James Jovini kubwijwi rya Amerika.
James Jovine tugukengurukire tukivuga rero kuri ico kibazo abarundi bahunguka bava mu gihugu cha Tanzania bagenda biyongera bamwe muri bo bakavuga yuko ahanini bariko bahunguka kubera ko babayeho nabi mu makambi atandukanye harimo na Nyarugusu ibibazo bitandukanye mwavyumvise muri iyo nkuru ijwi rya Amerika rero yabateguriye inkuru ndende kuri kino kibazo ifatikanije n'abakunzi bayo bari mu gihugu cyo Burundi murayisomerwa na Tiarive Ndayishimiye.
Gushika muri ndamukiza na ruheshi umwaka w'2023 abarundi bahunguka baca ku mupaka wa Mugina muri mabanda y'intara ya Makamba ibarenga 500 kundwi muri uku kwezi kw'indwi na munani kundwi harakigwa abarenga 2000 kuri uyu wa 2023 myandagaro hakiriwe abagera ku 1096 hakaba hitezwe abarenga bo gato mu mpera zino ndwi nyene amamodoka z'inyabo bahungutse abarangururana igitara cha mabanda aho nabo bashika bakigwa bakerekwa aho barara hanyuma bagafungurirwa mu minsi 2-3 bahamara baba bariko barandikwa hakoreshejwe ubuhinga bwa none kugira ntihagire abakina ico bita makanaki no guhunguka hanyuma ugasubira mu buhungiro kugira ngo usubire guhunguka habakongera yindi fashanyo igenewe abahunguka barahabwa impamba zigizwe n'ibifungurwa ibikoresho byo mu nzu amasabune n'ibi ndi hamwe n'amafaranga arenga 1500 by'amarundi kuri umwe iyo wagize ukikwa n'amagara avurirwaho nyene naye mbwiye hadutse amatati hagati y'abahungutse naho nyene mu kigo cy'igitara hari ababijejwe babumviriza bakabatunganiriza intara yakira abahunguka benshi ni Makamba nko kuri uyu wa 2023 hahungutse abanyamakamba 499 abanyaruyigije 183 abanyacankuzo mirongo itandatu n'icyenda, abanyamuyinga ijana na mirongo ibiri na batandatu, n'abanyarutana ijana na mirongo ibiri na batatu. Abandi bake bake bakaba bava mu zindi ntara. Inyuma y'ibyo yandikwa n'itangwa ry'ibikoresho n'imfungurwa, abo bahungutse baca baronswa imodoka zibashikana mu migwa mikuru y'amakomine hafi y'aho bahunze bava. Kabura Bienveni yari mu bahungutse kuri uyu wa mirongo ibiri na gatatu, ati ubuzima bw'ikambi bwarahindutse cyane.
Muri rusange bwari bwiza muri iyo myaka yahera babiri na cumi na gatanu, ka bibiri na cumi n'umunani tugihabwa indyo zikwiye, ariko ubu nta kwidegenza kwahari. Kwari kujya nyine UN icapa umuntu nta maboko ata maguru, kwari kujya nyine muri make we watega amashi ibyo baguha, ariko nta bindi warure kuri buri buronderereremo.
Mugenzi wese abushimike Ramazani ati mungutse kubera mbona mu buhungiro ataterambere nshobora kuronkerayo.
Sena isemo guhunguka kwere kuko nabonye ubuzima ubwo muri Tanzania buri tofauti n'ubwo ngaha mu Burundi. Ko muri make bamwe bamwe twari tubayeho nabi kuko nta masoko twagira, nta mwitegeye mbyuriho, nta rukwi wose nyo muri make ngo ukuri inyuma y'ikambi ngo uzane mu nkambi muze gusenya.
Ndarishikije Michel nawe ati imfungurwa bari basigaye baduha ntizari zigikwiye imiryango.
Sanswe ntabizakemerewe gukora kiretse batwarize twabari twabikora bidakeye amategeko, twayitemerewe gupokera gusa tukarya bya pokewa gusa. Sanswe waba haba gushyiza gucingero cyangwa kurima cyangwa gusohoka n'aho haba gusenya, bo washobora guhura n'ingorane nta kimwe cyari cyemerewe gukora. Imwe twahura nazo indya zari zike, baduhe indya z'iminsi mirongo ibiri n'umunani, ariko ntabwo twagerageza kurya duke duke zamara iminsi cumi n'ine, guze iminsi cumi n'ine twaroze gucingero washobora gusasa ukaryama.
Aho mu ikambi nta worora gatungwa hagakuze kandi baguma mu bwoba. Esperance Nizigiyimana.
Ariya muntu twari tubaye nta soko tujyamo, tugiye mu isoko bagufashe bakabasha kugufunga, nta n'ikintu umuntu atunga, nta kintu umuntu akora n'ikintu umuntu ntarimo. Oya nta muntu umuntu atunga, nta n'ubu nta n'umwe ntarakintu keretse umwe yonyine. Umuntu agiye gusenyera amwiruka bakamufunga bakamufata, bahisemo kuruta mu gihugu cy'iwacu kubera umuntu ari ahantu atari iwabo aguma hari afite ubwoba, bahisemo kugaruka iwacu.
Tuyisenge Aisha nawe ati bamwe bafatwa no ku nguvu, nico gituma duhungutse.
Narabyumvishije kuko birakaze cyane, nyine ugiye mu ipoli baragufata ku nguvu, hari igihe baca uca wiruka nka ku bitaro kugira urebe yuko bakwicira imigera baba bakuteye mu mubiri. Yari habaye nabi kuko nta mwidegembyo twari dufise, kugenda mu isoko kwari kukwirukana, ukwiruka baje basanga wikubise hasi ubwo nyine no ku bitaro ugwaye umutima ukaraba.
Hari n'ababyeyi babonye ko indero y'abana babo iriko iratituka bahitamwo gutekera barataha. Naye ababyeyi bashaka ko abana babo babandanya amashure bahisemo kuva mu buhungiro kuko inyigisho mu nkambi zahagaritswe. Gwasa Etienne.
Yewe cyatumye munguka byabanye nyene niko nyene tubona indero nyene mu bana iterepunguka kubera batubwira turi mu nkambi yuko abana ngo batazosubira kuyiga ngo bagiye kubihagarika, kandi twashaka yuko abana baguma babandanya nyene bige kugera n'iryo terambere ry'abana nyene ubuteterambere ry'abana nawe kadoda k'umugabo mu rugo nyene ubukabuze nyene.
Nizigimana Shadrake w'imyaka mirongo ibiri yarageze mu mwaka w'icenda mu nkambi Inyarugusu. Amaze kumva ko ata kibazo cya leta kizosubira gukorerwa mu nkambi, nawe nyene yahisemo guhunguka agasaba ko batamusubiza inyuma mu mashure.
Nje ngaha ntangurire mu w'icenda bivanye n'ahantu ndagiye, bace bavuga ati wewe subira mu windwi for example cyangwa bakambira nsubire mu munani. Rero nkaje ubona igikuriro urabona uko baba banciye intego cumenga ndo ndabivamwo n'ivyo guheba.
Mugenzi we Bienveni Kabura yahunze ari munyeshure yahisemo gushinga umuryango. Umusa ahunguka ageze igitara yabwije ujya Amerika ko atavyo kwiga kirimo, ashima gukora kugira ngo atunge umuryango.
Muvyo natwe tuba tuvuga ati tuje kwifashisha mu gihugu c'amavuko batabiduka kundira baduha ibiro kanaka umuntu umwe abantu babiri batatu kuduga hari ibiro tugenda dutegekwa yatutarenza.
Ico barundi bahunguka bashima nuko bagaruka mu gihugu cabo kugushaka kwabo nkuko byemezwa na Gwasa Micheli.
Kebe twarati wa kwamo na yuwe na leta ya Tanzania ta y'Uburundi na yuwe nibifatanya bavuga ko mu gihugu aramahoro bashobaye ko dukwiye gutahura ngo tuze ko igucacu tumba turabinezeye batubwiye ko umutekano meze neza bishari faringo kuyanisha bidutaha. Hari na bene bacu bari bantanze gutaha nanye ngenda bakurikira niyo bampaye bambwiye ati bimeze neza nimuze
barashima kandi ko bahabwa umwanya wo kwitegura bagatekera utwabo hafi nka twose bamwe mu bahunguka abasaba ko boshika babandanya imyuga yari isanzwe batunze mu buhungiro Samushimike Ramadani yakanika makinga akifuza gushika yinjira mu mashirahamwe yabo basangiye umwuga
kugira rero ugeremo sindamenye no mu Burundi mbega ngo bimeze gutya bisaba bibaye ngombwa abo bantu kabubegereye niho byokunda mugabo nka twe tuba turi bashasha nta mashirahamwe tumenya ngo arakurikirana uri imyuga uko ndazi iyo wibumbiye mu materambere usanga bamwe baragize udukoperative ari ukurima ari utwugaruna kadutandukanye ari ukorora ari ukugira kugira rero turonka iryo shirahamwe riba ribakurikirana niho hari ikibazo nka twe tuba turi bashasha dushyitse nta adrese muri make turaronka kugira tumenye ngo mbega twosha kwicara hehe kugira ibyo bintu tubikurikirane
Ku ruhande rw'abasangwa irihora keri aranezerwa no kubona abo bahora babana batahutse.
Sina byakiriye neza kandi nabyakiriye njyohewe kandi ndanezerewe kandi ngize murare imidasanzwe. Tuba abagenzi b'iwacu bacu. Nje nabonye imwe n'abo twabona twahora duhana amazi. Tubana neza nk'uko twahora tubanye. Urubuga ni ubwa n'ubwambere kuva no mu nkambi hose. Ewa, gukira kimeshe se n'umunyi tudosabana nk'uko twari dusanzwe tubisabana.
Ku makenga ko bashobora kubana nabi n'abahungutse bivuye ko bo barahinduye imico iriho rakeri agira ati
Itse nacyo kweshi kuko mumaze kubana muratina mukamenyerana mugasanga zange se zahari ugasanga barateje ngo se mukaca nisubira hamwe nyene bakavuga ati reka twese turi hamwe ubu nta kikira ntege twese twicare hamwe twumvikane ugasanga rero turi turahuza nyene
Antoine Nyirandekura ajejwe ibijanye no guhunguka mu ntara z'ubumanuko amenyesha ko mu bituma abarundi bahunguka ku bwinshi harimo nuko ibyo gutekeregwa byiyongereye
kare mu minsi heze umuntu umwe yari yandikiwe mu 1400 y'amarundi mugabo umuntu umwe usanga ari mu 560 no hejara 72 biciye bihurirana n'utundi tuntu twagiye turabura mu byo bategeza gutekeregwa by'ibifungwa n'ibitari bifungurwa usanga umuntu umwe ari mu mafaranga ashika mu 700 y'amarundi keshi iyo tugiye turaraba nk'umuryango w'abantu 13 usanga ugwa mu miliyoni zishika munani ugenda utekeye bisigura ko mu kibano bashiseyo badashika basegerereza
asaba abahunguka gushika binjira mu makoperative asanzwe yarashinzwe ku mitumba kugira ngo bamenyere kubaho no kubana n'abandi kanatsinda barafasha amakoperative arimo abahungutse
Harita Burundi bishije umushinga bw'intwara ati mu bitambiro sanga umutekano mu bibazo bikurujeje batakana impunzi no gusubiza mu zateshejwe natwe hari ide duterera turavye amakoperative y'abasangwa n'abahungutse bagiye hamwe turafasha iyo koperative turamaze gufasha koperative 18 ziri mu ntara 18 z'igihugu kandi zifashisha amafaranga atari make turaziha miliyoni 5 ibihumbi 500 muri koperative imwe mu ntara tuba twatoye ka koperative tubona ko iri mu nzira z'iterambere kugira ngo tuyira
Ku bijyanye n'abanyeshuri bahunguka bashika biyandikisha mu mwaka bari bagezemwo bakabandanyiriza aho bari bageze igihe naho hadutse amatati hagati y'abahungutse n'abasangwa aho bashikiye hari imigwi yashinzwe ku mitumba ejejwe kumvikanisha batase kandi bidaciye mu ngimba Cherive Ndayishimiye Ijwi ry'Amerika Kigali
Cheriva Ndayishimiye urakoze kuri iyo nkuru ndende ku byerekeye guhunguka kw'impunzi z'abarundi mu bari mu makamba atandukanye ya Tanzania hari rero itushaka gushikiriza kuri iki kibazo c'impunzi aho ziri cyane cyane muri Tanzania sivuga ko zitahuka kubera ubuzima bubi babayemwo ushobora kutwandikira kuri radio yacu VOA @gmail.com hama ukaturungikira ubutumwa bwawe gucyo tukazo raba uko tubasomera ubutumwa butandukanye mwaturungikiye no muri Kenya naho nyene haravugwa ko ubuzima bwa impunzi zitandukanye bari mu makambi arimwo Kakuma zibutameze neza namwe bwe murashaka kuturungikira ivyumviro vyanyu mukabisangiza abakunzi b'Ijwi ry'Amerika nino ngaha rero duce dusozerera amakuru twari tubafitiye muri kano kanya ariko ngende ndababwiye muri make imbere ko duhana gahindukira ko muri Uganda igipolisi caburijemo igitero c'iterabwoba ku isengero y'abapantekote yitwa Lubaga Miracle izwi cyane mu gisagara ca Kampala iyo nkuru turaza kuyigaruka ko mu makuru yacu ari imbere muyandi agezweho ijya nino ku isi Mwumvise yuko General Abdel Fattah Burhan umukuru w'igisagara cha Sudani yashitse ku murwa mukuru wa Sudani epfo ahagiye kubonana n'umukuru w'ico gihugu Salva Kiir hanyuma waratwaye abatembagaje ubutegetsi bwa Gabon General Brice Oligui Nguema uno musi yarahiye nka president w'Fattah Kibanza w'ico gihugu ino nkuru mushaka kusanga byinshi kuvyerekeye yo kuri wezi tata kaburungu radio yacu vewa akaburungu com mwakoze kudutega matwi yakoze Nadia Taha na Junior Cornelius bari kumwe muhinga bw'ivyuma kuri micro yari jewe Diane na Ninahaze turongera mu masaha ari imbere mu yandi makuru azo bagezweho.